Iri ni ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turabaramukije kije nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa gatanu itariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2017. Muri kumwe na Fidel Niyongabo.
Burundi ntibyigeze butangazwa n'icegera nshashikirije uno munsi kuko ataho gitandukaniye n'ibyashikirijwe mu kwezi kw'icenda umwaka uheze.
Uwo ni Ambassadeur Renovat Tabu aserukira Leta y'u Burundi mu ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rijejwe agateka ka zina muntu i Geneve mu Buswisi.
Ibyo byose bakaba berekanye yuko mu matohoza bamaze kugira bamaze kuronka n'abaza kubabwira ingene ubwicanyi bukorwa, babona neza yuko harimwo bamwe bamwe mu nzego za Leta.
Uwo ni Maître Armel Niyongere bavuga ku cegeranyo c'intangamarara ca Komisiyo ya ONU ijejwe amatohoza ku Burundi. Iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya kari imbere. Reka nyamara dutangure ku makuru avuga hirya no hino. Tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Waramutse Aloys.
Waramutse Fidel. Ndamutse n'abaduteze abiri. Kofi Annan yahoze ari umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, we n'abandi bahoze ari abakuru b'ibihugu 9 bya Afurika bateye kamo Perezida Joseph Kabila wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gutunganya amatora y'umukuru w'igihugu kugira igihugu gitekane. Ako kamo katewe kandi na Leta yiwe, abatavuga rumwe nawe, abanyagihugu b'ico gihugu hamwe n'amakungu asanzwe ariko arafasha ico gihugu kogorora. Babivuze bisunze amasezerano y'amahoro yumvikanywe ko n'abafise uruhara mu bibera muri ico gihugu yarahagarariwe n'abepiskope Katolika muri Kongo yatumye ayo matora yunguruzwa mu mpera z'uyu mwaka w'ibihumbi 2017. Barashima iyo masezerano yatumye igihugu kitagwa mu manga inyuma yaho ikiringo cy'amatora cyari gitekanijwe n'ibwirizwa shingiro mu mpera z'umwaka wa 2016 kirenganiye. Ariko bafise amakenga ko ishirwa mu ngiro ry'ayo masezerano ririko rirahura n'imbogamizi ku buryo bafise impungenge ko by'ukuri no mu mpera z'uyu mwaka ayo matora koko ashobora kuba. Uretse Kofi Annan, abandi bashize igikumu kuri urwo rwandiko ni wahoze arongoye Benin, Thomas Boni Yayi wahoze arongoye Ghana, John Kufuor, Thabo Mbeki yigeze kurongora Afrika y'Epfo, Benjamin Mkapa yigeze kuba arongoye Tanzania, abandi ni wahoze arongoye Botswana, Festus Mogae, Olusegun Obasanjo yahoze arongoye Nigeria, Pedro Pires wa yahoze arongoye Cape Verde hamwe na Kassane Outeme yigeze kuba ari umukuru w'igihugu cya Île Maurice. Abakozi babiri tukiri kuri ico gihugu nyene, abakozi babiri bakorera komite mpuzamakungu ya Croix Rouge Seychelles bari banyurujwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bararekuwe kuri wa kane nk'uko bitangazwa na Seychelles murambabarira. Abo bakozi bari banyurujwe mu gatondo ko ku munsi wa gatatu w'indwi iheze itariki indwi z'ukwezi kwa gatandatu, aho bari hagati y'agace ka Kirumba na Beni mu karere ka Rubero mu ntara ya Kivu y'Uburaruko. Ubwenegihugu bwabo ntibwavuzwe. Abo bakozi bari mu murwi w'abandi bakozi ba Seychelles bariko batanga ifashanyo ku miryango ibihumbi bitatu yasinzikajwe n'intambara zibera muri ako karere. Seychelles imenyesha ko yaciba irahagaritse ibikorwa muri iyo ntara ya Kivu y'Uburaruko gushika babonye ko umutekano wabo utazosubira guhungabanywa. Hano muri Leta Zunze za Amerika, icegera cy'umukuru w'igihugu wa Leta Zunze za Amerika Mike Pence yagenye umushingwa manza umuavoka azomubera umuhanuzi kandi akazomwishurira ibibazo by'umushikiriza manza dasanzwe Robert Mueller aherutse kugenwa ngo akurikirane amatohoza kuvyagirizwa abegereye Perezida Trump n'imigenderanire baba bafitaniye n'Uburusiya. Iyo ngingo ya Mike Pence ije ikurikira iyo ya Perezida Trump nawe haheze indwi nkeyi agenye umushingwa manza Mark Kasowitz ngo amufashe muri ico gihuhusi c'ivyo bakekwa ko n'ubutungane. Ni mu gihe kandi ibinyamakuru muri Amerika mu makuru biriko bishikiriza ari uko mushikiriza manza mukuru adasanzwe ariko aratohoza nimba vy'ukuri Donald Trump yoba yagombye gutegeka ubutungane ibyo bukwiye gukora. Abategetsi batari bake mu biro by'umukuru w'igihugu Maison Blanche aha muri Amerika bari ku rutonde rw'abazogirwa ko ayo matohoza. Abantu bane bagizwe n'abasivile batatu n'umupolisi umwe barafuye, abandi umunani barakomereka mu gitero cy'umwihebyi cabereye ku musigiti w'abashiite I Kabul ku murwa mukuru wa Afghanistan ejo ku munsi wa kane. Igitero cyakozwe n'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu nk'uko wavyiyemereye. Ico gitero gikurikiye ibindi vyagiye bikorwa kuri uyo murwa mukuru wa Afghanistan muri uku kwezi kw'amafungo ku Bayisilamu vyaza bitumbera amakaritie abamwo inkewa z'abayisilamu bo mu bwoko bw'abashiite. Umurwa mukuru Kabul utewe kandi mu gihe wari ucibuka abandi barenga 150 bishwe n'igitero nk'ico ku itariki ya 31 z'uku kwezi kwa gatanu guheze muri karitie y'abadiplomate. Muri Afrika naho abategetsi muri Somalia batangaza ko abantu 29 aribo bishwe mu ijoro ryashiriye kuwa kane mu gitero cyagizwe n'abarwanyi b'umurwi Al-Shabaab mu buriro bubiri bugenderwamo cyane ku murwa mukuru Mogadishu. Umuvugizi w'inteko zijejwe umutekano za Somalia yatangaje ejo kuwa kane ko mu bafuye harimwo abasivile 18 indwi muri bo n'abafasoni hamwe n'abagize igitero bose uko ari 6.
Urakoze haro yiswe makuru uhejeje kudushikiriza. Mubanda nyakumbiza radiyo ya Amerika risamira niri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umwanya makuru yo mu karere tuyahere ku makuru yerekeye Burundi. Igipolisi cy'u Burundi mu ntara ya Kirundo cyagiriza igipolisi cy'u Rwanda kubandanya kutorohereza Abarundi bifuza gutahuka. Uyoboye igipolisi abivuga afatiye ku Barundi bangiwe kwinjira mu Burundi bahungutse ku munsi wa gatatu. Abarundi bahavuye bemererwa gutaha iwabo ejo ku munsi wa kane. Bashitse ku mupaka w'u Burundi babwijwe ya Amerika ko bari bahagaritswe kubera batari bafise ivyangombwa vy'impunzi. N'inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze.
Mu gitondo cyo kuri uwa kane igipolisi cyamenyesheje ko Abarundi bagera kuri 13 bahungutse bavuye mu ikambi ya Mahama mu gihugu cy'u Rwanda bashika ku mupaka wa Gasenyinemba winjira mu ntara ya Kirundo ku mugoroba wo kuri uwa gatatu. Ayo makuru avuga ko igipolisi cy'u Rwanda cyabahagaritse ariko abagore bagera kuri 2 bari kumwe n'abana 6 barabaca mu ryahumye barambuka. Twarondeye mu gipolisi mu Kirundo umwirondoro wabo bambutse turawuronka turaheza turasanga umwe muri abo aho yashikiye. Ni ku mutumba wa Kinyangurube komine ya Kirundo muri site ya Gaharo. Muregwa Venasia yabanje kubwira ijwi rya Amerika icyatumye afata ingingo yo gutahuka.
Twaravuye nyine hari twari turi kwadufise ibibazo by'abana mu Rwanda aho bitayikire Mahama. Hanyuma nyine turaza tugeze mu nzira tugeze kuri Duwane tuhagirira ikibazo cyo kutubuza kujabuka. Batubujije kutubuka rero turageza nka 2 tukiri kuri Duwane. Ukuntu sinzi ukuntu nyine twavuyemo turagira tukagaruka twe twigira hajya hepfo batubwira ati nimutere intu zenyu mubitware mubisubize mu Rwanda hariya intu zenyu Mahama.
Uwo mukenyezi avuga ko yaravye ku kajisho igipolisi cy'u Rwanda araheza arajabuka.
Nawe nyine barambwira ati none twebwe se twari twaguhamagaye ngo muze kwicara ngaha kujya mwiza nyine musubiriye mwari muri ngende kuzana byangombwa. Terezwe byangombwa badusabye iyo twari turi twabitanze cyari gifoto none ko twashikije ibintu byabo hari ikindi cyangombwa twebwe ko twarimo turizi iwacu ngo nimusubireyo. Icyo nashinze nkatanigira ku Duwane y'i Burundi umva ngiye kuduha ni Burundi rero cyane ndandere modakagira ndizi ayi barabanyarwanda nyene batwirukanye ngo ntitujabuka ngo dusubire twabituri kuduha ni Rwanda n'ubu hari habandi twa twazananye mugasinza hano baturuka
abo bandi bahavuye bare kugwa barajabuka ni nabo babiye ijwi rya Amerika kuri uwa kane kumuhingamo icyatumye bahagarikwa
batwe ko tafite cyangombwa ngo ndashaka kuza kwatafata ngo mutwe twaje tuzanye tugusohoka nyene tusohoka mu Rwanda tujya mu Burundi
nyene cyo twaraje baradusubiza inyuma umunsi nyene bazindutse biga ku kibazo cyacu baca baraturungika nyene cyo turaza utagiye kubibaza ngo kwa Midimare nyine batubaza ko twagiye kubisaba cha tuvuga toya tinyine ati twe twisonge nk'uko kwa dushaka gutaha tugeze ngo baca baradusubiza inyuma timusubira mu nkambi naho turavuga ati twe ntatike dufite yo dusubiza mu nkambi cara baragumu ngo bariga ku kibazo cyacu twumushaka tubwira ngo nimutse mugende cyo turaza
mwaraye he
twaraye mu ku gipolisi hari ahantu baciye batujyana baraturindara ku gipolisi
mu gisagara cya Kirundo ku gitoro cy'imodokari zikorera ku mupaka wa Gasenyi Nemba twahasanze uwundi mukenyezi ari kumwe n'abana bagera kuri bane avuga ko ahungutse we yavuze ko yarenganye bimworoheye uno munsi
badusabye icyangombwa cy'impunzi turakibaha amashobora tureka turarengana
kubera ikintu nabo bandi byase bakabasubiza inyuma
twe twumvise ngo bari kumwe n'abadafite ibyangombwa cyo gituma basubije inyuma kubera bwari bwije ngo babonye n'abatamuduka ari burunka icibazana y'indundi izo mpunzi zasubiye inyuma ndetse zarimo zirabivuga
twarondeye buramatari w'intara ya Kirundo kugira ngo agire icyo abivuze ko ariko ntitwamuronse kuri telefone yiwe mu gipolisi mu ntara ya Kirundo bavuga ko ivyaraye bibaye kuri abo bakenyezi bigaragaza ko abarundi bari mu makambi basa n'abafunzwe Komiseri Jacques Nijimbere avuga ko bitumvikana ingene umurundi ashaka kwitahira iwabo abanza gufungwa kubwiwe ati bigaragaza ko hakiri abarundi benshi bifuza gutaha mu gihugu cyabo ariko igipolisi cy'urwanda kikababera intambamyi mu gihe bahagaritswe kubera ko batagira ibyangombwa urongo igipolisi mu ntara Kirundo avuga ko bari kubarungikira igipolisi cy'u Burundi nk'uko bagize iminsi babigira aha tukabamenyesha ko abo bahunguka bahuriye kuri uwa kane ku mupaka n'abandi birukanywe batagira ibyangombwa bagera ku 82 abo bakiyongera ku bandi birukanywe mu ndwi iheze bagera ku 92 ku mupaka wa Gasenyi Nemba uja mu Rwanda uciye mu ntara ya Kirundo Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio ijwi rya Amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika address ni VOA radio yacu video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika radio yacu
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC Komisiyo y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ijejwe itohoza ku Burundi imaze igihe ikora yatangaje ko ityozwa rikomeye ry'agateka ka muntu ribandanya mu gihugu mu cegeranyo cyayo c'intangamarara mu nama ya 35 y'ishyirahamwe rya ONU rishinzwe agateka kazi na muntu i Geneve mu Buswisi leta y'u Burundi yiyamirije yivuye inyuma icyo cegeranyo twavuganye na ambasaderi w'u Burundi mu ishyirahamwe ry'ishyirahamwe ONU rijejwe agateka kazi na muntu i Geneve Renova Tabu atangura atubwira uko yakiye ico cegeranyo
ico cegeranyo ni cyatangaje kuko igisa n'icegeranyo cyagizwe n'abahinga baoni bari bagenywe kugira baze gutohoza ibyo nyine bivugwa icyozo cy'agateka kazi na muntu ryavugwa mu Burundi hanyuma baraheza bashikiriza icegeranyo ico cegeranyo cashitwijwe mu kwezi kw'icenda kumwaka uheze ico cegeranyo rero kiraheza ciyamirizwa n'igihugu cy'u Burundi kuko cari cegeranyo kirimo ibinyoma bidahuje n'ivyo babonye kandi abo bato abo barungitswe kugira bagire itohoza bari barunsa kanya ko kuvugana n'inzego z'igihugu bakaronka umwanya wo kuja hirya no hino nta hano na hamwe bipfuje kuja mu gihugu haba mu gisagara ca Bujumbura canke hirya no hino hagati mu gihugu hose baragiye ntacho babaye ariko baragaruka rero bashikirije icegeranyo kirimo ibintu bidasa n'ivyo babonye arico gituma igihugu cyo Burundi cyace cyiyamirije ico cegeranyo rero igihugu cy'u Burundi ntibigeze butangazwa n'icegeranyo cyashikirije uno munsi kuko ataho gitandukaniye n'ibyashikirijwe n'ibyashikirijwe mu kwezi kw'icenda ku mwaka w'ezi.
Ariko abagize iyo komisiyo bavuga ko leta y'u Burundi itabareye kuriye kuja mu bice bitandukanye by'igihugu kugira ayo matohoza kandi ngo itaborohereje mu kudakorana nabo, ivyo si byo?
Mu by'ukuri leta y'u Burundi ntiyigeze yemera yuko ntiyigeze yemera iyo komisiyo kubera yuko iyo komisiyo yagiyeho hahonyanzwe amategeko ategerezwa gukurikizwa iyo hariko harashirwaho amaresolution. Mu kwezi kw'icenda hamaze gushikirizwa cacegeranyo nakubwira ishyirahamwe rya Buraya ryaciye risaba yuko hoshirwaho ingingo ishinga ko hajaho komisiyo yigenga ijeje gutohoza ngikonyango ry'agateka kazi na muntu. Rero u Burundi muri ico gihe bwarasavye yuko bwo banza kuvugana na Union Europeenne n'ishyirahamwe rya Buraya mbere kugira ngo ibintu leta y'u Burundi rikiranegura muri ico cegeranyo cacashikirijwe bibanze bitosogwe gutyo rero hafatwe ingingo twumvikanye leta y'u Burundi yumvikanye ko nabo bari bariko barasaba yuko hajaho resolution. Ariko rero ntivyigeze bija mu ngiro barankiye leta y'u Burundi gutyo rero baba bahonyanze ingene bigenda mwishirwaho ingingo benizo leta y'u Burundi tigeze yemera iyo komisiyo.
Murakoze yari ambassador Renova Tabu aserukira leta y'u Burundi mwishami gishira hamwe mpuzamakungu rijejwe agateka ka muntu i Geneve mu Busuwisi. Turabashimiye
cyane.
Tukiri kuri inkuru mugenzi wacu Edi Gwema yavuganye na Maitre Armel Niyongere yatanguye amubaza uko yakiye icyo cegeranyo.
Twashimye cyane iyo raporo y'intambwe amarara yeje gushikirizwa n'umugwi w'amatohoza wigenga mpuzamakungu aho werekanye neza yuko ubwicanyi buriko burakorwa mu Burundi kuva mu kwezi kwa kane k'umwaka w'2015 ari ubwicanyi usanga kenshi na kenshi abahohoterwa ubuzima, usanga abarimwo abagiriwe torture, ugusindikazwa ubuzima bwa kiremwa muntu, ugushurashuza ku nguvu abigeme n'abakenyezi, ubwicanyi bw'agahomera bunwa, aho usanga abantu kenshi harimwo n'ibyo kunyuruzwa. Ibyo byose bakaba berekanye yuko mu matohoza bamaze kugira bamaze kuronka n'abaza kubabwira ingene ubwicanyi bukogwa, babona neza yuko harimwo bamwe bamwe mu nzego za leta hamwe n'abari mu gwaruka rw'imbonerakure rwegamiye umugambo uri ku butegetsi.
Almeri Niyongere, ministiri ushinzwe uburenganzira bwa muntu mu Burundi, kuri uyu wa gatatu yavuze ko iyi raporo idatandukanye n'andi maraporo yagiye asohorwa agamije gusebya leta y'u Burundi.
Ibyo biramaze kumenyerwa yuko uravye nyifatwa leta y'u Burundi irerekana neza yuko ifise ubwoba bw'ayo maraporo y'abahinga bigenga ariko arakoregwaho ku Burundi, kuko muravye ingene yanse yuko n'abahinga bo mu gisata cy'agateka kazi na muntu bahora bagendera amabohero azwi hamwe n'aho abantu bariko barabarizwa ngo gasanga aranse yuko bajya baba muriho komisariya droit de l'homme babandanye bakorerwa ngo bariko barakora kubera bazi neza hari mabi akoregwa muri izo nzego z'inyamiramabi zahora zigenderwa n'abo bantu. Mwuravye neza ingene amaraporo yose y'amashyirahamwe mpuzamakungu y'amashyirahamwe y'abarundi aguma leta ivuga yuko amashyirahamwe ayo maraporo itayemera, birerekana neza yuko uko leta ifise ubwoba bw'ayo mabi ari karakogwa na bamwe mu nzego za leta. Ugacuraba n'ingene yafashe ikikura muri senare mpuzamakungu mpanabyaha, byose birerekana yuko leta ifise ubwoba bw'amabi ari karakoregwa abarundi akogwa na bamwe bamwe mu nzego za leta.
Biteganyijwe ko iyi komisiyo izatangaza ku mugaragaro raporo yayo ya nyuma mu kwezi kwa cyenda, nyuma yaho azakurikira iki?
Inyuma yaho iyo raporo izokwerekana neza yuko ivyerekeze gatya kazi na muntu hama yongere ishobore gushengeza mu butungane uwo wese azoba yaravuzwe muri ayo matohoza yuko afise uruhara mu bwicanyi mu guhohotera kiremwa muntu byakozwe mu Burundi. Nicyo gitandukanye amakomisiyo yagiye arajyaho hamwe n'iyi ishyira matohoza ku Burundi, iyi izoshengeza mu butungane abo bose bazoba babonye yuko bafise uruhara mu bwicanyi no guhohotera kirema muntu.
Maître Armel Niyongere tuvuganye uri Geneve mu gihugu cy'Ubusuwisi, turagushimiye cyane kubwa kanyu ha iradijwe rya Amerika.
Murakoze cyane.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika i Washington DC birabandanya. Mu Rwanda sentare nkuru ya Gasabo yategetse ko Musenyeri Sibomana Yohani yahoze ari umuyobozi mukuru w'ishengero rya Pentecote mu Rwanda apfungwa 30 ntazotoroka ubutungane. Amakuru ya Amerika Asumta Kaboyi.
Mu masaha ashira saa 10 z'umugoroba umucamanza uregwa Aziko ayo mafaranga agiye gukoreshwa mu bikorwa by'itorero. Ubushinjacyaha bwasabaga ko Sibomana yafungwa iminsi 30 mu gihe iperereza rigikomeje, ndetse ko aramutse ariko ashobora gutoroka ubutabera. Bishop Sibomana we yari yagaragaje ko adashobora gutoroka, ndetse agaragaza ko afite indwara zikomeye zirimo diyabete, indwara ya gute, ndetse n'umuvuduko w'amaraso. Uyu wahoze ari umuyobozi w'itorero rya DPR mu Rwanda yasabaga ko yarekurwa, nyamara urukiko rwisumbuye rwa Gasabo kuri iki gicamunsi kuri uyu wa kane rumaze gufata icyemezo cy'uko hari impamvu zikomeye zituma Sibomana Yohana akekwaho gukora icyaha. Urukiko ruvuga ko nk'umuyobozi mukuru wa DPR atari kujya asinya amasheke atabanje kureba neza icyo agiye gukora, ndetse urukiko rukemeza ko n'amafaranga miliyoni yahaye umukozi wa DPR ngo yaragamije ivugabutumwa bidafite icyo bivuze, kuko nk'umuyobozi yagombaga kureba neza imikoreshereze y'umutungo w'itorero. Maze urukiko rukuru rwa Gasabo rutegeka ko yafungwa iminsi 30 mu gihe iperereza rigikomeza. Uwahoze ari umuvugizi w'itorero rya DPR mu Rwanda wakatiwe gufungwa iminsi 30 asanze mu buroko abandi batandatu bahoze mu buyobozi bukuru bw'iryo torero nabo bafunzwe bakekwaho kunyereza umutungo w'itorero. Abo bayobozi ba DPR bose bafunzwe baherutse gusimburwa na komite nshya. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika.
Amateka nacho kiravyemera hari kubanza gumvirijwe ejo ku munsi wa kane muri yo sentare ibindi kuri inkuru twumvirize umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru ari yarusha
mu birego byiwe umushinwa manza ava mu gihugu cha Sudan yepfo imbere ya sentare nkuru y'umujyango wa Afrika y'ubuseruko yari yitwaje avuga ko igihugu ciwe cabonyanze ibwirizwa shingiro n'amasezerano agenga umujyango wa Afrika y'ubuseruko mu gutora abashinga mateka baserukira ico gihugu Maître Wani Santino Jada yazanye ivyemezo vyerekana ko abashinga mateka bashasha baserukira igihugu ciwe bagenywe n'umukuru w'igihugu aho gutorwa n'inama shinga mateka y'ico gihugu Murubanza bwo kuri uyu wa kane uruhande ruserukira leta ya Sudan yepfo gwemereye sentare ko habaye amakosa ubwo ruhande rwa leta rwacerushikiriza sentare urwandiko wemeza ko amatora y'abashinga mateka baserukira ico gihugu agiye gusubirwamwo vuba Mowumowu Atsian Kor n'umunyabanga mukuru w'igisata kirabe vyerekeye umujyango wa Afrika y'ubuseruko muri ico gihugu
We had realized some of the irregularities that may have not been strictly
Ati twarabonye ko hariho utunenge twabajemwo kuva mu ntango mu gutora abashinga mateka hama twemeye gufuta iyo ngingo y'umukuru w'igihugu kugira ngo bisubigwemwo ubimibonano igiye gukogwa mu mpande zose zirabwa n'ico kibazo maze utwo dukosa dukugwemwo gucyo inama shinga mateka ikora amatora ku mugaragaro ubu ntibarebwabe abashinga mateka naho bari bagenywe n'umukuru w'igihugu hashobora gutorwa abonyene canke hagatorwa abandi ariko byose bigiye gusubigwamwo
but we are going to do it again yes the elections will be started afresh
Maître Wani Santino Jada nabo bari kumwe mu kwitwarira leta ya Sudan yepfo bakiriye neza iyo ngingo
they have revoked the decree made by the president and they are ready to go and conduct
Ati ko bemeye gufata iyo ngingo y'umukuru w'igihugu hama bakemera no gusubiramo ukunde gusha amatora y'abashinga amateka natwe twaciye dufata ingingo ko duhevye ibirego byacu kuko nico nyene twashaka ubu twibaza ko aya matora azokurikiza amategeko agenga umujyango wa Afrika y'ubuseruko icyo nsaba inama nshinga amateka nuko yogira amatora koko yizewe hanyuma gatogwa abantu bazima bashobora guserukira igihugu ntibashire imbere inyungu z'umukuru w'igihugu Salva Kiir ahubwo bashire imbere inyungu z'igihugu n'iz'abanyafrika y'ubuseruko bose ariko nubu nibatatogwa tuzoca dusubira kwitorera leta muri yo sentare
to petition the election in the court again
mubari ko barafasha kuburana uwo mushingwa manza harimo nabaharaniye gateka kazi na muntu Maître Donald Deya atwarunane rw'abashingwa manza muri Afrika Union Panafricaine des Avocats avuga ko ugo rubanza ari nk'icigwa gihawe abanyafrika y'ubuseruko bose
mara nyingi sisi wananchi tunajifanya wanyonge wenyewe tuneza kudhulumiwa ama haki kukiukwa
kenshi twebwe abanyagihugu nitwe twiya kuburenganzira bwacu amategeko araho nyangwa tukarenganywa ariko tukaguma ke kamere no muri Afrika y'ubuseruko yego azo bita bivyo yo matege
mari zari zatumye mondwe zibiri ziheze sentare y'umujyango wa Afrika y'ubuseruko kwabashinga mateka bashasha buwo mujyango bigoye bikiriko kuko nahubwo rubanza rutari kuba rwashingishijwe inama shinga mateka ya yase utazobavuka n'igihugu cyane eza gutora abashinga mateka bashasha bagiserukira Pierre Claver yarusha kubwijwe rya Amerika
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Nara, iwanyo mu nara.